twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera duterera amaso mu Burundi turebe ibibazo bitandukanye bya politiki n'imibereho y'abantu. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu bijyanye by'Amerika I Nairobi muri Kenya. Eloge mikroni yawe.
Kuva mu ntango z'umwaka wa 2020 yo mu gwisavya kujejwe kumanya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguye kuzura isigarira by'abantu bishwe kugeza ubu mu ntazi tandukanye aho maze guca umaze kubona isigarira birenga 15,000 by'Abarundi bagandaguwe gusa mu rwimo rw'1972 ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Umukuru w'umugwisavya Pierre Claver Ndayicariye arasigura icyatumye we n'abandi bakomiseri bihutira bakanaha agaciro abishwe muri uyu mwaka bagasa n'ababaye birengagije abishwe mu bindi biringo hari amashinga mateka gushikiriza no gusigura icyegeranyo cy'umwaka.
Ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose. Umucanga urarandagata amaraso y'inzira karengane araseseka. Nuko ivyabona baba bapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana. Intambwe ishimishije imaze kuboneka. Umugwi sever uzokwegeranya ibyabaye n'ingene byagenze hanyuma usoma amategeko y'igihugu na mpuzamakungu utomore ingene ibyabaye mu 1972 byokwitwa bimwe abazi igifaransa bita qualification juridique des faits.
Naho mu gusavya avuga kutaragera aho izina ubwicanyi bwo mu 1972 wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko atawodeha kubwitaho nyabwoko nubwo yemeza ko atapfuye abahutu bonyene. Ibi yabishikirije mu biganiro n'amahuriro inama nkenguzamateka imaze iminsi itunganya no ku munsi wa gatanu w'indwi bikaba byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tugiye kubiraba tukavyiga neza dusanga amaroregwa yakorewe Barundi muri iriya myaka y'igihumbi kimwe n'1961 na 1961 gushika mu 1972 ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta. Iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize. Leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1972 ni leta yari irongowe na Perezida Mikhail Micombero. Ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'Abarundi. Hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kubavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye. Navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ziriya ntara z'ubu Urumonge, Makamba, Bururi, mbere no ngaha muri Bujumbura, ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye. Ngabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta wo n'umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngirango rije no kwita kandanda. Habaye rero ihonya bwoko ryatwaye abahutu rikaba ari ihonya bwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongo y'igihugu.
Charles Nditije umukuru w'umugambo y'Iprona ishami ritemewe n'ubutegetsi bwa Gitega akaba ari no mu banyepolitike b'inararibonye mu Burundi mugabo we yemeza ko mu Gwisever uryanisha Abarundi aho kubunga atanga bimwe mu vyafatira ko mu kubagiriza ivyo
bambere hoho itegeko riugenga ritwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD ikiri rubanza abishaka yeze abo yishakiye. Ikinovuga nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahobero nabwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashe cyane cyane 1972 usanga berekana yuko mengo habuze ubwo kumwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 1972 ntaco bavuga ko abishwe 1988 na 1993 reka nababandaje bishwa kuva mu mwaka 2015 abo simengo na kamizwe n'inda y'ingoma ugasaga rero uyo mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura bisigarira by'amagufa y'abishwe 1972 kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye gukwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo 1972 canke 1993 murumva rero numugwi uhengamye numugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso byerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hijya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye bugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ibyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyo mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nosanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muraza amarwa yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimiye rero kuvyo yakoze ibyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitanjwe mu masezerano y'Arusha twese tuvyumvikana kuko nabivuze barakuyemo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu atawubegamiye abantu badatemye ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itamye ku ijambo iri kugendera mu kwa CNDD-FDD
Ibishizwa ndetije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Genocide Canada sanswe ari numuhinga yanonoso ibijanye na genocide abivuga afatiye kuturorero twintara yakozemo amatohoza ibiziga by'abatutsi hamwe n'ibinogo batawemo vyitiranijwe n'iby'abahutu
si karuzi gusa urashaka umuntu yoshira ko no muzindi ntara ariko ikaruzi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kugishimikira ko kubera no kugira ngo bahahere kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sans méthodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga manganye ibikorwa bibi by'akabikabishike abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frode byatwa icugi hari nayo yashinze yo CNDD-FDD yahaye ako kazi ka sever abo ba sever bariko barakwiragiza binyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yahoreri karuzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nka karorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nibyo ngo kuteguriramo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nibyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubejo bundi igihe severe ije bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 1972 n'ico nikindi kimenyamenya igihe rero umugubu ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumba ko yaba ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumba urabesha urateranya kuko habaye harava ico cugufuvya ukuri cyo gufata abishwe bazi bwo kugaho bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1973 bakabita ngo nabahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cyo kudindiza cyo gutuntuza abo batutsi bacitse ku icumu baba basigaye batagira uwo baririra kukubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri kuvyabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha akarorero kajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri commune Nyarusange izone Murama twararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga Severe abo umurwi wa Severe wagenye abo leta yagenye kandi urumba yabikoze bibona ni ba bandi nyene bica abatutsi 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bagena mu murwi ho kutohoza mama wanje ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawe imene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana twushobora kuri no muzindi ntara zose mugiye mu ntara yo mu manuko naho nyirabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata ido nido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo harongo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe
ugaca usubira no mu rumonge ika no muzindi ntara zose ingiro ni imwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo nibimenyetso byinshi iyo ari kwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo b'abahutu kugira bazimana inkunya bwo byakorewe abatutsi bakateba bakaratanga ibimenyetso byinshi ariko hageze ku by'abatutsi bagaca ko barengana
nditije wasanganya abona ibikorwa byari bikwiye guhagarikwa
CNDD-FDD igomba kwerekana akabi yakoze haba muri 1993 murazi yuko nyuma yaho bagandaguriye Perezida Amerika Ndadaye bace birara mu batutsi bagasasika n'abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD abo barabagandaguye na kamizwa y'inda y'ingoma ntibavugwa umengo ntibapfuye amwe baratubwira yuko nivyo biziga bazura bace babipoperanye kuri bitwe ko arabapfuye 2002 andi twibagiye aba gandagwe no bakiriko mwaka kuva mwaka 2015 Petero Nkurunziza yagikiringo cha gatatu ibi rero byerekana neza neza yuko Severe dashobora kunywanisha abarundi ahubwo irikira bateranya byongeye ibihe turimwo ntibikundira uwo mugwi gukora kuko ubwicanyi kunyuruza abantu iterabwoba amacakuri yigishwa ibyo byose bituma abantu umutima utarema ibushobora kuvuga ibyabaye ku mugaragaro batinya kugandagurwa nico gituma tuvuga tuti byose ntikuzobisubiramwo kuko uyu mugwi nta neza ndakumwanisha abarundi uri kurarondera kuko utamikwa ijambo na CNDD-FDD wakora ibyo CNDD iwutegetse
iko cyifuzo na Nkurunziza twasa Jenoside Canada aragishigikiye
ikintu cokorwa ubwa mbere si ukugisaba iyo leta gukurumba ntihorirwa n'inzoka ngo itware ku isato dushobora kuba uriko urenganywa na Severe ari iri kifumbye ukuri izimanganya ibintu byose byerekana hanyuma bwo byakorewe abatutsi hanyuma ngo tumwire tuyisabe yuko ariyo ikosora igikenewe nuko ibyo bikorwa byohagarara buno nyine bidahagaraye naho abuvye yega uhereye ku Barundi n'abanyamahanga boba bibaza ko hari ibikorwa byiza biri kubera ko bakamenyeshwa yuko bitagira akamaro bitagira agaciro kubera byakozwe mu ntumbero atari iyo kumenyekanisha ukuri
Uganda yicariye aramutwe mu gusavye ko kumenya ukuri no kunywanisha Barundi asigura ko atakindi kintu na kimwe kiburaje ishinga atari kumenya ukuri no kugeza aha Barundi bose bokumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugwi Severe uri kurashira ahabona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu bino kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa Severe nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji wose nkuko tabwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
Maître Jean-Dieu Bigirimana nawe wo mwishyira hamwe tournons la page Burundi asanga hari ibintu byinshi byirengagijwe hejuru yuko mu rwi Severe uzuri bisigarira by'abantu bishwe atabuhinga ukoresheje bwo kumenya ibiringo bikiwemwo
dufatiye kunyifato y'uwurongoye biboneka yuko bariko bakorera inyungu z'umugambwe CNDD-FDD cyane cyane mu kugerageza kurondera kugira ingene bavuga ko 2022 hakozwe ihonyabwoko ry'abahutu bakibagiza ibindi byose byatumye haduka ikiza cy'2022 ni kuvuga byaba ibi inama nkenguzamateka idikikoresho wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya byaba ibyo bikogwa n'uwo mugwi Seve biboneka ko byose ari nk'ibikoresho vya politiki umugambwe CNDD uri kurakoresha kinacho kibonekeza kinatangaje ni ibi bijanye n'uku zura ibisigarira by'abantu bagi baragandagurwa mu bihe bitandukanye kuko birahambaye yuko ibintu bijanye no kuzura ibisigarira by'abantu babahambwe mu binogo rusangi bikogwa koreshejwe ubuhinga budasanzwe kandi ubwo buhinga tukatuzi yuko mu Burundi atabwo dufise ntivyumvikana ingene umukuru w'umugwi Sever Pierre Kavenda yicariye shankaho bakorana bashobora kurabisha igisho bakaca bamenya yuko bisigarira vy'abantu bari ko barazura kumbura ari 2022 93 vya 98 vya mu 2000 vyo mu 85 kumbure no mu 1930 ku ntwaro y'ababirigi bisigura yuko uno munsi hari kibazo gihambaye kijanye nabo bantu birwa barazura n'ibyo bisigara birwa barazura bakabizura ta buhinga bukoreshejwe
padiza de raya muremye umuhinga yake politike akaba nabo nyene yarabaye mu komiseri ba Sever kwibutsa ko abantu bakuye kwirinda kwama bagiringereranyo y'ibihugu yemeza ku kibazo cyo Burundi cyiza anagaruka ku rubanza rw'ahoze yarongoye Burundi imereke ho ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu by'umugwi Sever ubwizo gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Republika Demokratike muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso, Uburundi n'Uburundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tutokatahura kuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo mu 2025 byo mu 2020 n'ibindi yemo na Uburundi buri ko bukora politike bwafashe Burundi bwafashe politike yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politiki ya souveraineté rero haraba de conséquences icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi bwaravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyine cyo barapeda ndadaye haraba Burundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kubari ku butegetsi utikoki ugiye kuraba uvuze ngo arusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoba kaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri arusha nta kuntu rupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunge tucumvikanire ko Mekio Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwaramiheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwaramiheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije uwo maze uti kuki babigize uyu munsi ni by'abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politike umuntu araba agashira ku munzani uyu munsi mfise ingufu zingana iki ejo nse zingana iki nibaza ko ababa bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubu twobikora bacha barabikora nuko politiki meze zisirye Burundi gusa nuko bimeze
ariko umunyamategeko Bigirimana abona ko muri kino kiringo atakura Abarundi ho mu kitandukanye bashobora kwitega ku mugwi Sever acyana cyane ku itegeko rihugenga ryahinyanyuwe mu 2018 ryawatse akanovera inavuta izindi nzego za uterinege harimo umugwi impanuzi wa jambo wa ONU
bariko baragomba guhata kahise ku Burundi ngo bemeze amakungu bemeze abarundi ku nguvu y'ukirindu na kabiri hakozwe ihunye bwoko ry'abahutu bakaca bageza ngaho ko atakindi cakozwe tukanibaza yuko uwo mugwi turavye umuvudu kuri ko kuri ibyo bintu by'irindu na kabiri nibaza niba amara kuvuga bati bakemeza bati irindu na kabiri hakozwe genocide ikorewe abahutu umengo iyo severa kazi kayo izobigahejeje kanatsinda turazi yuko abatwara Burundi no munsi abo muri CNDD abatari bake baciye muri za Frode bushanke bigeze ko bajejwe amabanga shanke mu majambo make barafise ibyo bashobora kubazwa mu byaha byagira ko gwe Burundi cyane 93 n'imyaka yagira kurikirana no munsi byogora yuko bicira imanza bavuga kuri kuvyo bakoze turazi yuko batazigira bashobora kuvuga kuri kuvyakozwe mu kibimba ivyakozwe ibuta ivyakozwe uteza n'ahandi hatari hake hashobora kuba hishwe abatutsi kuko uno munsi kubera imvu za politike bagomba kuvuga yuko ivyaha vyakozwe muri kahise umenye n'ivyaha vyakorewe abahutu bagakogura indwi na kabiri ivyo rero bikaba ari ibintu biteye amakenga vyari mwibwizwa shingiro rya 2005 ryavuye rifutwa n'umugambwe CNDD muri 2018 baravuga neza intumbero n'intambuko uwo mugwi wisunga ufata kandi uwo mugwi ukaba wategerezwa gukorana na sentare idasanzwe ku Burundi ariko iyo sentare turazi ko atabazo kwigira bashiraho ikindi umuntu atakwibagira kuvuga gihambaye nuko mwibwirizwa rya 2014 haratekanywa umugwi mpanuzwa jambo mpuzamakungu urimo abahinga batandukanye bashobora gutanga intumbero bashobora gutanga ivyumviro bashobora gufasha umugwi mu kazi kawo muri 2018 umugwi waciye bawufuta kubera badakeneye yuko hari abandi bantu atari mu CNDD bashobora kugira icyo bavuze kuri kubera ko guno munsi ikindi naco umuntu atakwibagira n'umugwi uri kurakora mu bihe bidasanzwe kubera iki kuva 2015 Uburundi bwarinjiye mu kaga bwarinjiye mu ngorane za politike zaturutse ku kiringo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza ikiringo cahonyora ibwirizwa shingiro kigahonyora n'amasezerano y'Arusha kuva ico gihe twarabonye abantu bicwa twarabonye abantu batari bake bangazwa hari abantu batari bake bavundiye umunyororo uwo mugwi rero utohoza ukuri ufatiye mu bihe nk'ibi birumvikana yuko atakintu ciza ushobora gushikako hakurondera ukuri hakurondera kunywanisha abarundi tubona igikorwa CVI kirakora arugu huvya amatohoza yotuma tumenya ukuri kunigira mu menshi ukuri
ntibantunganya yakombwe ku butegetsi mu gihumbi kimwe 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 1648 mu ikambi y'abatashizwe izabo ahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati asaba ko hobaho ukuri kuzuriza bose nada ubundi bwicanyi nawe nyene na bumwe yagaruka ko atari ubwo mu gihumbi kimwe 1972
kwita ubwo bwicanyi amazina akwiye dushingiye ku kugene amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi abivuga eka n'amabwirizwa mpuzamakungu mwumvise ko navuze yuko jewe ndavye ibyo twagiye ibyo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko ndavuze cyane yuko ibyo ngiye kuvuga bishingiye kuri nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abarya bari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihomya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kubabwira ko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'u Burundi no kumabwirizwa boza makungu
umukuru w'umugwi mo rena ugwanye honyabwoko n'ivyumviro byaryo bagereranya ibiko birakorwa n'agahomera buntu wa izidoka rusikite
mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri kukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za CNTB n'abandi kugira wikundu wakaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe irindwi na kabiri. Mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge, mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye, bamenya gute ko ibyo biziga ari iby'abahutu gusa, bamenya gute ko ibyo biziga ari ibyo mirongo irindwi na kabiri gusa, ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya mirongo irindwi na kabiri. Mbega ko ico gikorwa kiriko gikorwa n'abahutu gusa, biboneka ko batwawe gusa n'inzigo no kwihora, bakagenda batangaza ko bemeje ihonyabwoko Burundi, bagomba guca urubanza rumeze gute? Ni giki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga bawo ni karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe? Ubwo bwoba bafise bwo guhamagara aho bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo babarakoze ihonyabwoko rya 72 buva guki?
Ibije ha Hakizimana twarishira hamwe korikone ya Frigwanya kimenyane na kamwana wa mama byituguhuguza.
Turabona ko ibi atashimiro bifise, kandi turashima ko no mu bisevere uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi n'agatya kazi na muntu. Nshi tuma dutera kamo kwa barundi bose botaha, tugatera kamo ko bandaye bakigwa neze batahutse, tugatera kamo nuwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanye uwundi yitwajije iki canke kiriya. Duterwa mu gwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose rusangira kabisa n'agahiye, kuko basangiye ugupfa no gukira, basangiye igihugu aricyo Burundi.
Mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize Gaston Ndimo yari umukandida wa IFRONA yaramutse igihugu mu 1972 yamenyesheje kwishyikirizwa mu Gwisever ari binyoma.
Murazi yuko kenshi bavuga ngo mugamo zisikane kwa n'abatutsi, twebwe tukabona itangazo rya Sever rifise amahinyu ya politiki. Nicyo gito twavuze yuko mu Gwisever ibyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira. IFRONA ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwica abana. Mbere arugwaruka mparane majambere kwa gwasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi canke yagize ibindi. Nabo nyene nashaka kubibesha, kandi sari kwinda kubibesha jewe. Wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha, ndasubiye kumuvuga ngaha. Emile Mworoha aracari, kandi icyo gihe nyene yarasoye ugwambiko yiyamiriza ubwicanyi buriko burakuba mu gihugu. Ikinacu abo bavuga gutyo basi barabadasigana, baragiye kwiyahura, bagira inama yo kwiyahura bo nyene. Icyo rero ni ikinyoma cambaye ubusa. Twe tubibona gute? Uno munsi IFRONA iriko yinjiza abarundi bose mu moko atandukanye, ni kugira ngo ujye mudasigana aho umuntu ariko aza muri IFRONA bamubwira ati reka kwinjirayo, niyo bishe so, niyo bishe sobokuru. Ntiyagira urundi mu rundi basubaye kubyinjiza umutima ngo severe ije ngaha kugira ingere kuyindi canke guhana abacanke abandi. Nicyo gituma mu migambi dufise amategeko agenga severe cyo kimwe na mugwi CNTB tuzoyasubiramo kuneza y'abarundi bose.
Reka nare mutsenge ndakumana yari atanzwe n'umugambo tabanya Claude mugira yitoze mu kibanza cya president yari afise ico cifuzo cyo kunagura mu severe.
Umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kunwanisha Abarundi tuzounagura ku buryo ukuri kuja habona, ukuri kukaja habona ku byabaye. Amatohoza k'amatohoza ashimikiye ku butungane, kuko amatohoza asikiye ku ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha, ateza kuba ashigikiye no ku butungane. Hanyuma ibizovamwo Abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha. Arabahanwa bahanu, arabagirirwa ikigongwe bagirirwa ikigongwe, inzira mugabo twayumvikanye twese. Si bikogwa by'umugwi severe bwiturabe iby'Abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyane nakonaje we ndimwe twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamo twese mu budasa bwacu, tutaravye amoko duturukamwo, tutaravye intara duturukamwo, tutaravye imigambo duturukamwo, tutaravye igitsina dufise, ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha.
Ariko mushinga amateka Martin Izabanda tsanga ibihe byo mwijima mu Burundi buri ko nyabuna burabisohokamwo
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe, hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akagwa ati katubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye. Umwana w'umututsi ntazire abicanye b'abatutsi, umwana w'umuhutu ntazire abicanye b'abahutu. identite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana
Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu n'igemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu Burundi hubwezwa ubu abahutu n'abatutsi bacaharira ukuntu ubwicanyi bwahitanye ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu nyabuna ari bwo kwitwa ihonyabwoko amakuru yo kwizerwa ijwi ry'amerika rifise n'uko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka mirongo itanu izoba ishize habaye ubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri hazokwemezwa ko ubwo bwicanyi ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu bisanzwe imbere y'uko onu yemeza ko ubwicanyi ari ihonyabwoko inama nshingamateka y'ibihugu byega nibanza kubyemeza ifatiye ku byo yahawe n'abahinga bafatikanije n'ubutungane
turagushimiye Eloge Wilika neza dushimiye kandi n'abatumire mwari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye mwese hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.